Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinyarwanda n'ikinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mbere itariki 17 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubu naho ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga haraheze ikiringo kirenga imyaka ibiri mu Burundi hadutse akajagari ka politiki kavuye hanini ku kuntu abarundi batumvikanye ku kindi kiringo cha president wa Burundi Pierre Nkurunziza. Kuva rero urwo ruhagarara rutanguye ibibazo vya politiki byarabandanije kugariza Burundi n'abarundi ndetse gushika n'uyu munsi abarundi bakaba batarashora kuvuga rumwe kuri ico kibazo c'ibiringo. Abahuza mpuzamakungu barabandanya gukora bishobotse byose kugira ngo abarundi bashobore kwicarana batorere umuti ibibazo byabo. Isango riherutse gutangazwa ni isango ryo mu mperazo ku kwezi kw'indwi. Yamara hari abibaza niba abarundi batashoboye kwicara hamwe bose kuva batumwe ko n'abahuza mu biganiro by'abarundi Yoweri Museveni, perezida w'igihugu cya Uganda hamwe na Benjamin Mkapa yahoze atwara igihugu cya Tanzania bazogira icyo bapfunditse muri ibyo biganiro bigiye gutumwa ko. Bimwe mu bibazo by'inkoramutima bitarashobora kudadanuka gushika ubu bihagaze ahanini ku kutavuga rumwe kubogira uruhara muri ibyo biganiro. Leta Burundi ivuga ko abarundi bose bashobora kugira uruhara muri ibyo biganiro kiretse abirega ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi mu gihe amakungu hamwe n'abatavuga rumwe na leta basaba ku ibyo biganiro bitakumira umurundi n'umwe. Ikindi kibazo abarundi batumvikana ko ni ikibazo ivyo biganiro byo bandanizamo ikibanza ivyo biganiro byo bandanizamo hari abifuza ko byo kwimurirwa mu Burundi n'abavuga ku ivyo biganiro byo bandaniriza hanze bikabera hanze nkuko bigize iminsi bibera hanze kwigenekezo rya 23 ryo kwezi kwa gatandatu gihe cyo Uganda rwakoranije abanyapolitike batandukanye ku murwa mukuru w'intara Kayanza icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimu hamwe n'umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana baratangaje ko bipfuza ku matora yo mu 2022 yo bamatora atekanye kandi ahuriyemo na bose. Abatari bake baribaza ukuntu ivyo vyoshoboka mu gihe ushika ubu atakizero kahari ko abanyapolitike bafise ugushaka kwigaragaza ko kurangiza uruhagarara rwa politike rwagize ingaruka mbi ku Barundi. Mbega ikintu mwibaza cotuma amatora yo mu mwaka wa 2022 yizigirwa na bose ni kihe? Mbega ibintu abanyapolitike bopfundika muri ibyo biganiro vyemerije nibihe? Mu kiganiro cacu rero cyo munsi muri sanga twatumiye umuhunza w'Abarundi Edouard Nduwimana. Mwiriwe neza mushiga na Edouard Nduwimana.
Ndabahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe ari kwa twumviza
bose. Murakomeye?
Turakomeye cyane.
Yego mituri kumwe kandi na President Sylvester Ntibantunganya yigeze kurongora Burundi. Mwiriwe neza President Sylvester Ntibantunganya.
Mwiriwe neza. Namje nagira ndamutse Abarundi bari kwa twumviriza kandi abandi bashobora kumva runo rurimi rwacu.
Murakomeye ngaho?
Yego cyo ndakomeye n'ukuri.
Yego me reka rero dutangwe kuri mwebwe Edouard Nduwimana umuhuza w'Abarundi mwihweje imishikirano mugiranira n'Abarundi reka uruganda mwakoresheje mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu murafite kizera uko Abarundi bazoteba bagapfundika amasezerano y'amahoro bakanatunganiriza hamwe amatora y'umwaka w'2022?
Murakoze ubwambere nashaka kubanza nkenyerukira abarundi bose kungene yafatanye mu nda muri kino gihe ngengurukira cyane cyane kandi n'abanyepolitike kuko bimaze kugaragara yuko bafite ishaka ryo gushika ku nyishu y'ibibazo batandukanye muri politiki. Ibyo rero nk'uko bivuze twabiboneye ku manama twatunganije muri kuno kwezi kwa gatandatu n'ukwa gatanu. Navuga rero yuko bwa mbere na mbere mbanze ndabibutse yuko urwego rw'umuhuza aya manama mukuru yatunganya biriwe kwigwa n'amategeko cyane cyane by'inashingiro ndetse n'ibyiza risanzwe rigenga urwego rw'umuhuza ryunganira ibyiza shingiro kuko riravuga yuko umuhuza w'abarundi afise inshingano mission mu kwiva mu gifaransa y'ukushyira hamwe abanyepolitike ndetse n'abandi bose bashobora kuba badahuza ku byumviro byabo kugira ngo ashobore kubafasha guhuza. Ibyo tukabikora twisunze iryo bwirizwa, hanyuma iryo bwirizwa yaratubwira yuko ntemeza ko umuhuza abantu ashobora gukora ibikorwa bijyanye no kunywanisha Abarundi hamwe no gukomeza amahoro n'umwumvikano mu Barundi ndetse mu gihugu no mu karere. Murumva rero yuko kuba twabikoreye twisunze cyane cyane bizashimira hamwe n'ibwirizwa itugenga. Nababwira rero yuko nk'uko nari kubivuga turavye bwa mbere na mbere ingene ibyo bikorwa babyitabye, turavye ingene bashikirije ibyiyumviro, tukaraba ingene bavuga atakurya umunwa, turabona neza yuko ko batankeka yuko amatora mirongo ibiri azoheza akagenda neza. Kira noneho nicyo twashimye nuko bose bavuga bati nta yindi nzira n'imwe yindi ihari gushikira ubutegetsi atari amatora. Ati kandi nta na kimwe cyotuma tubana tujya kwitaba ibiganiro hanze, kandi mu byo twashyikirijwe no hanze n'umuhuza mukapfa tubona yuko byinshi bishobora kubitorera inyishu ngaha mu Burundi. Turizera rero yuko atankeka narijya tubona yuko abanyepolitiki nk'uko muravuga burya ibice 298% kw'ijana z'abanyepolitiki bari ngaha mu Burundi rero bopfundika ibyo bokumvikana, nta nkeka yuko igihe badashyizwemo kubeshanya mu gihe babifumbitse bivuye ku mutima nareka yuko amatora ya 2020 akagenda neza ko bivuze na bose ngira ngo ico ni ikibazo kuko abarundi s'abarundi gusa amatora henshi mu bihugu yarangiye kenshi ubutsinzwe yarahetse abantu kugonanwa igikuru nuko y'amatora yitibwa na bose akaba amatora atunganije ku mugaragaro akaba amatora by'ukuri aza gutsimbatira demokarasi naye ahandi murabizi mu Burundi gusa amatora izagashimwa na bose.
Hari harasigaye imyaka irenga ibiri kugira ngo ayo matora abe, ariko muri iki gihe hariho ibindi bibazo abanyapolitiki batarumvikana ko ntibarashobora kuja hamwe. Mwihweje Uganda mwakoresheje rwabaye mu kwezi guheze, murizeye ko ibiganiro bazotuma ku minsi iri imbere Abarundi bazokwicara hamwe bose bakaganira bagapfundika amahoro Abarundi bakeneye mu kanya gato cyane rwose?
Ugambiro no kumenya uko abarundi bibaza ikibazo biratandukanye atari ibibazo cyane. Abarundi cyane cyane bakunda amahoro, bashaka amahoro, bibatandukanye ntabwo ari cyane. Hariho nibaza yuko by'ukuri turabye ingene bitabwire mu Kayanza, ingene bashyize ibyumviro, turizera yuko ata kibazo na kimwe yuko bazaza bakabyitaba kandi bagaheza bari icyo bafunze kituma. Dutera intambwe mu gutsimbataza amahoro, dutera intambwe muri demokarasi. Naye handi murabizi iyo habaye itarikiri y'Abarundi badashoboye kumvikana ko baheza bagashobora gutandukanywa n'abenegihugu kuko burya abenegihugu nibo bene ijambo, hanyuma bibaye ngombwa rero umukuru w'igihugu yaheza agashyikiriza ibibazo biba batashoboye kumvikana ko muri kamaramaka bagaheza bakadufasha gutondesha abenegihugu.
Perezida Sylvestre Ntibantunganya, tugarutse kuri urwo ruganda namwe bibaza ko mwagizemo uruhara mu urwo ruganda, mwihweje ibyahayagiwe mu kihweza n'ukuntu Abarundi bamaze ikiringo kirenga umwaka batarashobora kwicara hamwe ngo bapfundike amasezerano y'amahoro Abarundi bakeneye, murafite kizero ko mu biganiro buca bisubira gutangura Abarundi bazoja hamwe bagapfundika amasezerano?
Byarigaragaje mu buzima bwa kido gihugu yuko igihe cyose indongozi mvuge cyane cyane indongozi ziyemeje zikagendera umutima wo kwicara hamwe ngo baganire ku bibazo baba bafise, ibyo ari byo byose byaribonekeje yuko yemeje bashobora kugira aho bashitse kandi heza kuri bose. Jo rero ndavuga ndi nta yindi nzira dufise yoza idushikana neza atari yo kwicara ngo tuganire. Abasigaye kumenya gusa bati tuganire ku biki. Ikiganiro cawe wagitanguje uvuga uti ku matora iyo 2020 aba matora meza. Aha habona ikibazo rero abantu ubwa mbere hoho nuba ariko baratarira wo kwibaza ati twokora iki kugira ngo amatora yo mu 2020 abe meza ukabishyira ku rutonde. Cyo ni cyambe ica kabiri ugaheza ukaraba rero ingene umwe wese mu byo biraba yo kwitunganya kugira ngo aje muri iyo nzira mwaboneye hamwe mwarongeye hamwe ibindi bica byoroha. Naye handi kubyerekeye aho baja canke aba ibujumbura abi Arusha igihambaye ubwa mbere n'umutima w'ugushaka yuko ikibazo kiriho ubanze ubwa mbere ukemera ko kiriho ubwa kabiri ukakironderera umuti. Ibyo bimaze kuboneka burya inzira ica yugurugwa habwe usanga imbere atakintu na kimwe kigoye twarabibonye ushatse tugasubira muri kahise katari kure umuntu ashobora kubyerekana. Je rero iyo hagize umuntu wese afata intumbero gushira abantu hamwe ngira ndi ntihazobura ikintu kivamwo kuko mwicaranye Bujumbura mwicaranye Buruseli mwicaranye Arusha mwicaranye hehe mukicarana mugatangara kuvugana mwese mwuguruye imitima nyaburi ciza mukuramwo kuneza y'Uburundi.
Ariko muri iki gihe Perezida Sylvestre Ntibantunganya hari ikibazo cabuja muri ivyo biganiro kitaraja mu buryo leta y'Uburundi ivuga ko abarundi bose kabanya politiki bose boja muri ivyo biganiro kiretse abantu leta yagiriza ko bagize uruhara muri kudeta. Kubwanyu ico kibazo mu kibona gute?
Ivyo bivu bwa mbere kuko nyine batari ikibazo niko ndakubwiye. Umuhuza umubaza mukanya yakwishuye ati jewe ndiko ndatunganya ibiganiro nshingira kwibwirizwa nshingiro rya Repubulika y'u Burundi no kwibwirizwa rigenga umuhuza w'abarundi ibwirizwa nshingiro. Aho rero ugize uti byose tubikore mukubaha mukubahiriza mukwisunga ibwirizwa nshingiro nakubwiye ko bica bikwereka inzira umaze ufatira ngaho kuko hariho ibyibwirizwa shingiro ryemera hariho n'ibindi ritemera kuko ritaba ryabitegekanije ritabitavyemerwa. Aho rero ucumenya ingene ibintu bitunganywa nagiye ndakubwiye ko mu biganiro hashobora gushika naho ubwa mbere haganira ba a inyuma ugasanga mbere n'ibindi bibazo barabitoreye inyishu. Aya masezerano ni Arusha tuvuga igihe yatangura mu mwaka w'1900 n'abajanicenda igihe batanaruganira mu mwaka w'1900 n'abajanicenda na 1908 imihari mikuru mikuru yari ifite ibigwanisho yari mu ntambara ntiyari muri ibyo biganiro. Mugo bamaze gushaka ku masezerano inyuma nabo nyene baragiye baraganira mugo urumva aho o hari ukurondera intumbero nshasha igihugu cyogenderako. Ubu intumbero turiko tuvuga tuti twubahirize ibwirizwa nshingiro. Aho rero tworaba ingene umwe wese muri muraba ibyo twokora twogera twisunga ibwirizwa nshingiro atawurengeye akarindi uwundi.
Igome imbere yo kuduha ijambo abanywa ni radio Ijwi rya Amerika Monsieur na Edouard Ndwimana, ubu kubwanyu mubona ko hageze ko ibiganiro byo kwimurirwa mu Burundi bikava nk'Arusha mukanya gato cyane
ariko ararengana kuko uri kuraraba Arusha hamaze imyaka irenga ibiri kuko no munsi nta kintu bavuga ati barashika ko ntibanashobora no gushyira hamwe imigwi twavuga yuko by'ukuri y'abanyepolitiki. Iyo myaka ibiri irarangiye gushika no munsi abantu bitaba Arusha ntibarenga 50 ubu bigaragara yuko ata kintu kinini dushobora kuzera yuko tuva Arusha. Icyo twe twoterera nk'umuhuza w'Abarundi niba bagira bati turafise ubuhinga dushobora kuba twoterera ku bijanye no kuganira ku bijanye na mediation ku bijanye na resolution de conflit abariya Arusha barashobora kudufasha nk'imbere bakaza gushyikira inzego z'igihugu ngaha bakatwikira abahinga babiri tugakorana ibikorwa turakora ngaha ariko turabona yuko by'ukuri nta cyacu twobwa ariko kinini kiryo hava kibariya ikigira kabiri nako nuko nuko ibyo bushika ko byose bintumbero bushika ko hariya kugira dushobore kujya mu ngiro nuko ngaha mu gihugu abantu babateguye abagiye politike bari nga n'abandi bene kimwe aha rero ngaha mu gihugu hagati niho dushobora guhuza abantu benshi ko nizo fakira abantu bose imbere mu bagende Arusha ngo baje guhurirayo birumvikana rero yuko by'ukuri ibiganiro bibereye Arusha ahubwo hari hageze ko biza ngaha mu bundi sensi n'ukuza kuko turibaza yuko ahubwo bonyine boza ngaha bagafashiriza ngaha abahinga babo banashaka n'abahinga muri nation zimwe bagasinya ku n'andi bahinga b'ahandi bagira bati dufite ubumenyi bwinshi gusumba nkumbure abarundi baza badufashirize ngaha nk'uko amarungika abaexpert mu bitata bitandukanye
rero
tunibaza yuko by'ukuri hari urukiga twasusiga hariya kugenda Arusha no twadabonye yuko by'ukuri ibibereye ngaha mu Burundi bifite akamaro gusumba ibibera hari twanse rero yuko dufashwa n'abandi ariko tuvuga ati byiza bo dufasha ngo badusanze ngaha
reka tubaze na Perezida Sylvestre Ntibantunganya icyo kibazo nyine mu kanya gatoya cyane rwose ubu hageze ku ibiganiro vy'imurirwa mu Burundi hari abavuga ko hari ikibazo cy'umutekano wabo cyane cyane
urumva n'abavuga bati hari abatozamwo ubu baratomora neza bati abagiye mu byo gushaka gutembagaza leta gutembagaza inzego z'igihugu aha ambere nagira nje bakantu kamwe nje nabambira abantu ndi ndasabye abarundi bategere ako kantu bakandikere jewe Perezida Sylvestre Ntibantunganya nzobe umukuru w'inyuma muri kino gihugu yavuye ku butegetsi kubera kudeta bivyanyuma kuko mumaze kwinjira muri demokrasi koko kudeta nta kibanza ifise na gatoyi ubu rero urashobora kugira uti mfatiye ngaho ndabe abanyapolitike bashobora guhamagarwa muri ibyo biganiro abari mu Burundi ni bande aho rero abari mu Burundi ntangorane urumva dufite tugire mu Burundi ntangorane byogira abatari mu Burundi ni bande badafatwa n'ibyo dukuvuga ngo kudeta dufatiye ngaho ugacuraba uti nokora iki nabo kugira ngo baze bazi ngaha mu Burundi ukaraba wewe uri leta ibyo tuza gukora mbere kuri ubu ukaraba n'uyu muhuza aka karere kaduhaye kuko buriya dutiza kumenya yuko muri kado karere igihugu cy'u Burundi ataragati kirebanga turi mu karere turi imbere do mashira hamwe yo muri kano karere turi ngo mashira hamwe abiri yihaye ibyo guhagarira amahoro n'iterambere muri kano karere iri shira hamwe rihuza ibihugu byo mu buseruko bwa Afrika se EAC ni shira hamwe byo mu bihugu by'uyaga binini Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs ugahita ukaraba uti none nkabo kumubanyi koko agufasha kuzimya umuriro kugufasha iyo hagize ingorane hari cyo dufasha kugira ngo nkabo baba ari hanze bashobore no kwizera bagire bati turagiye muri ibyo biganiro bishoboke naye ahandi gira ndabisubiremo uko ariko kose tuba mu Burundi cyangwa tuja hanze abazoganira na Barundi nibo bazotora intumbero nibo bazotora intumbero umva rero cyaza aho kiri ningene abo banyapolitike nka anze ubu bokumva koko ko bari mu mutima kagira bati turashobora kugira iganiro koko bigatera imbere mu Burundi aho rero kubafasha dukumviriza nabo rero haba tukaranye niyo ntambwe bashobora gutega
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Justin mwiriwe neza
ndabaramutsa
muri he Justin
nikaga na chabu jumbo
murafite kibazo murafite icyumviro
yego me ni cyumvira hamwe nakabazo gato enja kwaza umuhuza
yego
cyane cyane ishaka guhagara ku cyo muri ko muravuga cyerekeye aho ibiganiro byashobora kubera bizohuza abarundi umuhuza areje kuvuga ati kubwiwe abona yuko ibiganiro bibikobera iyo Arusha bizoshikako atina cyane cyane wabona yuko abofasha gukiriza mu Burundi mugabo bigando bekera ngaha mu Burundi mugabo jewe nshaka kumubaza akabazo gasanzwe ama cyongera nterere none ko avuga ko ibiganiro we wabona ko byabira ngaha mu Burundi ari yumvira neza ko abarundi bahunze bahunze kubera ugushina cyangwa bahunze kubera umva umutekano muke mu mutima yabo bega igihe umutekano wabo ubutaragaruka bagasaba ko bigano bibera hanze Burundi ntibuzovyitaba aho cyo ni kibazo amanga cyane ndongera nkavuga nti kubganje cyo mbona ariko mvuga nti ibiganiro ko ibigano bibera nga mu Burundi hariho ujya mu Sunday urafise raporo washikirije iyo raporo yarabaye umusanga kubyerekeye abarundi bose uko bizako abarundi baganiriye hanyuma nkavuga nti kubwanje ibiganiro ko umuhuza Benjamin Mkapa yabitanguriye i Tanzania yarusha ibiganiro nibandanize yarusha leta y'u Burundi ibyitabe hanyuma kandi icyo kintu cyo kuvuga ngo abagombye gutembagaza ubutegetsi umengo kiragoye twebwe twifuza yuko kubera hariho imanza ziri mu butungane z'abantu bitwa ko byagihizwe abantu bitwa yuko bataragize ibyo bintu bashigwa habona ku rutonde hanyuma ibiganiro byitabwe na bene kubyitabwa mugabo bibere hanze y'igihugu hanyuma urundi bwo nk'amahoro
murakoze juste reka duhe ijambo Muhunza Edouard Nduwimana tangwe yishuri ku kibazo cya mbere mwashikirije kivuga cyane cyane ibyerekeye umutekano w'abantu bahunze nduwe ku ijambo
murakoze cyane bwa mbere ho nagashye ku byumviro n'ikibazo abagize nonge atagungira yuko tubabazwa cyane n'abarundi bene wacu bahunze nagaragaye yuko jewe nari umushikiranganyi hagati mu gihugu benshi bahunga tubona twanagiye ndetse bigitangura mu Rwanda kubasaba yuko botaruka kuko byagaragara yuko ibyo ariko barahunga ari ibintu byatunganijwe byateguwe kubera amaradiyo agiye karakopeza n'abandi banyepolitiki bamwe byatabagiro kandi bigatuma benshi tubasanga dusabe yuko by'ukuri abarundi bene bacu bahunze batwumva ariko batwumva yuko botahuka bakaza gufatira na bene wabo kubaka igihugu igira kabiri nacyo muri abo muvuga bahunze ari mu makambi y'imahama n'ahandi sinibaza ko ari bo ibiganiro biriko muravuga byabyega cyane cyane ni abanyepolitike nibo batumye abenegihugu bene bacu bahunga abariho nibo miryango cyane cyane nabo nibo batwumva aho bari ukumva yuko ibyo bakoze kuko kwita gashi bakaza tugafashanya kuja gufasha kugira ngo ishobore guhungura aba barundi bahunze kuko najya nababwira yuko muri abanyepolitike benshi bahunze biriko muravuga umutekano wabo bavuga yuko budakwiye nta bose base na base wabo na babyara babo na ba nyina abo bose bari nta mu gihugu ibyo byumvikana rero ingene bata inshuti bagati imiryango bakajya kwitwaza muri politike kandi abandi barundi bose ngahabaye mu mahoro dushimira ndetse n'abanyepolitike batari bake bamaze gutangwa kandi ngira ngo perezida ntibantunganye bicabona arabona yuko ngaha atakiba naho bahunganye umutekano aho bahaye ingwane z'umutekano ntacyo bagize ngo kigire gitumbereye perezida ntibantunganye kigire gitumbereye muri politike yari yarawumye ni ukuvuga yuko ibibazo twari dufite ngaha bisaba by'umutekano biri mu rukuri cyane nk'ibyo twaciyemo nibaza yuko twese tugiye hamwe twabitorera inyishu kandi bari bifite ngaha mu Burundi n'ibyo n'ibindi bihugu byose bifite turabumva za Kenya turabumva za Tanzania mu Uganda n'ahandi hose ndetse n'i Buraya ni ukuvuga yuko ibibazo twaba dufite ntabwo dushobora kwisangije ngaha mu Burundi rero muri politike rero nibaza yuko atari mu yogira impungenge kiretse ubufite byose mu butungane mu kwikirana mugabo nawe n'inyishu ibyo si mu butungane zo kuyihunga kuko byose mu butungane ntibihungwa ntibora inyishu yayo inyishu y'ibyose mu butungane yoza nawe na kayiburana izaba ngo bagasaba imbabazi mugabo akabanganya imirimo ya politiki rero nibaza yuko by'ukuri twe turemanga yuko ibiganiro birenga mu gihugu cy'u Burundi atangorane n'imirimo y'umutekano ku bari hanze yoba atakibazo na kimwe cy'abanyepolitike cyoba nawe afite amadosiye mu butungane ahubwo icyo twakubwira ni uko ubutungane bwo muri aya madosiye akanyaruka agahera uwagira icyaha akacagira ushobora kugana ibyo biganiro akabijyamo uwo ubutungane kuri sinari muganga ukabuze nari muganga mugabo by'ukuri nta kanya cy'umutekano kihari ngaha mu gihugu cy'u Burundi kuko tuma ntibadahurira ngaha mu gihugu ngo bitabire ibibazo byabo
yego perezida ntibantunganya mwishyuye ku kibazo cy'ahantu ibiganiro byobera icyo kibazo nibaza ko mwamaze kukivuga ko ariko nashaka ndabahe akanya mu gihe cyo muvuze cyane cyane ku makenga yashikirijwe na Justin avuga ko kwimura ibiganiro mu Burundi byoba bikiri ingorane kubera reka n'abahunze bakiri hanze kandi umutekano wabo utoba ucungewe neza mu kanya gatoya cyane rwose kuri icyo kibazo reka n'icyumviro cyashikirijwe na Justin
we umba cyazo gikomeye gutyo hari umvugire mu kanya gatonyi mu Burundi tuvuga tuti kahise gategura kazoza jewe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'icenda nari muri kaminuza y'u Burundi hanyuma mu kwezi kwa gatanu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu ku itariki imwe twarahunze turabanyeshuri batari baki bavuye kuri kaminuza y'u Burundi ngo duhunga ababyeyi bacu basenga umubyeyi nane sigaranye yasigaye ngaha bakuru banje basigaye ngaha umunanje asigaye ngaha umufiance wanje yari ngaha ariko je narahunze hanyuma harageze igihe kandi fata ingingo ndatahuka icyo gihe cyo mu mwaka w'1983 mugabo hari izindi mpunzi atari nke mbere nyinshi zasigayeyo gushikaho abatari benshi muri bo mbere batahukanywe ni na leta yavuye mu matora yo mu 2005 urumva rero yuko ari ukugenda dushishoza neza ku bibazo haraho duhuriza n'umuhuza burya iki kibazo kiri mu Burundi ni kibazo cyane cyane cy'indongozi ambwe indongozi muri aya mashyirahamwe avuga yuko adaharanira ibyicaro bya politike indongozi mu kumenyesha amakuru nakubwiye yuko jewe ndaye ibibazo intumbero mfise mbona nugendera ko ibyirivanshingi aba hariho uburyo bategeka abarundi bafata ingingo ku kibazo ibi bita mu gifaransa souveraineté bavuga yuko ari ikintu cy'abarundi bakora biciye iyo abajijwe muri referendum cyanje mu babaserukira nuko uvuga yuko hari n'agace gace kavuga nyene muri ngingo yindwi kati nta gice na gitonye gishobora kuvuga ngo ibi bintu ndavyihaye jenyene nuko uvuga rero yuko abantu batangiye byumviro mugabyo byumviro bigira uburemere iyo inyuma biciye ari mu namashinga mateka na nkenguza mateka cyanje biciye muri referendum ubu rero nkuko babivuze icyo umuntu yogira n'ukuri tuze kurodera kure je no kwipfuza yuko abanyapolitike basite ubuge tuti aba bagiye mu by'ugutemagaza leta koko twe turabashira ku ruhande mugabo turabe abanyapolitike tugende tubarondere twicire tubaze tuti mbe wewe woza mu biganiro i Bujumbura kumbe kwimera n'imiruka mbere buriya i Bujumbura ariyo twese i Burundi twe tuzohurira ngo ukora iki twokora iki kugira ushore kuzabuze ibiganiro twumve icyo bavuga twicarane twumve icyo bavuga hanyuma tugitorere inyishu ibindi inyuma bica byoroha kuri ubere bigafasha no muri kano karere turimo
yegome reka duhe ijambo wundi munywa ni radio Ijwi ya Amerika Maxi Edouard muri neza
makomeye
yego muri he Edouard
muri mongi
mwasi kiwazo ichimvira mukanya gato
ego menda mukizo batumeneje wiki bazira shaka kugushishije batumire egereye umoja wa Burundi ekai hafu ko edumuzi zo huguka nyuma niki nikino sinangi kintu n'abarundi bose ikirapfa kugira ngo umuntu wese umuntu ari mushima hama ari hehe yihitemo yuko Burundi bazira kugaruka mu gihugu yivye kuri ndongozi imoja ya Burundi umoja wa Burundi n'amazi kindi kibazo niki ubundi mu Rwanda gusubire kunywana kuko urabona yuko abarundi batari bake amaze kwishyura n'abasigaye b'u Rwanda nicyo ari karakora kugira ngo igihugu gishobore kunywana ama nkabaza n'ikindi kibazo cyavuze yuko ibiganiro yuko ata ibikuru yabera hanze atacu atakizimbizo kwa muhuza irimo ko yo dogba yuko shikije ibintu atacu bije mu kanda ngo ariko urabona yuko iri kuratera intambwe yuko yiriye cyangwa bo bahamagaje ko abarundi bose bategereje kugira ngo ije bumwe ikintu gikomeye hama hawa ikibazo nka ex president ikintu wewe abona akahise ku Burundi akayikubona be yagitwaye akabona abarundi ni iki kintu abarundi bavuze by'ukuri generation kimwe kigenda kirahere kindi iki ni abarundi bavuze kugira ngo abarundi baronke amahoro bwa bizanzu urabona generation yimwe baragize ingorane n'izindi generation ziriho zirapfuruka kimwe zagize ingorane ni iki kintu ariko yabonye abarundi bavuze kugira ngo by'ukuri abarundi banywane twumva ngo wisi ko si imyaka myinshi cyane abo president yuko abagasha ngo kuri epo yiwe ngo bata abajongo atanguhe na ngo ateme ngo rukara masimbo ari ngo ibi twizwa mu bitabo ngo 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 wari abayeho neza ngo baje bakajyama urabuko uye ne atari
yego me Edward ikamukanya tubahe rekamukanya tubahe ijambo kugira ngo bishure ivyo bibazo mubajije mwabajije ibibazo bitatu muhuza n'ikibazo kimwe mubajije president ntantunganya ariko imbere yaho reka duhe ijambo Maxime nawe nyene ashikirize ibibazo vyiwe Maxime mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe Maxime
cyende mu Burundi
amajahe
ni mu Burundi ubu neza neza mpagazeho bitimo yinga
muyinga murafite ibibazo icimbuye nyarutse cyane gose
yego murakoze nagiye ndenda mutaba aho tumire biwacu
burakumva duga kwijambo
umuhuza babakunze kibagisenda cyerekeza ku umuhuza Edward Dondo w'Imana
yego
bakunze ku bakunze ku kumushira mu magice cyane gose mu bintu byo gusambura cyane cyane imigambwe abantu benshi bakabara yuko mwico gihakiriwe ministre w'intore hagati mu gihugu yiba yari ingorane z'imigambi yatuma isambuka nagira ndamwisabire akore uko ashoboye kose nk'uko mu ministre yabisabye mu nama y'abahuza mu Burundi bari bahuriye mu Burundi ko boza baserukirwa nabo hazaba batongwamo abahuza boza ko bahuza mu bindi bihugu mu matati yabaye hagati y'ibihugu n'ibindi najya namusabye aranze bahere mu gihugu cy'iwacu araba kuntu yoba inyishu y'ibibazo biri mu gihugu ariko kwama ari bamuvuga ko iba ingorane z'ibibazo ikintu nacyo nagira ndabaze ari ikintu bakunze kuvuga nkumva umwe ngo aracyari mu mugambwe kuri FDD adashaka kuvuga kome nk'umuhuza kunda kuvuga ko ibiganiro umwe ngo byotanwa mu Burundi ariko bakabarara ikibazo ingorane ahantu zavuye mwisanzu ingorane zavuye hagati y'ikiringo cya gatatu n'abakirwanije abantu batashatse bagirwanije ikiringo cya gatatu nashaka yegere leta ko naziwe ari hasi yabo ababwire bumvikane nabo nyine bafitanye ibingorane bareke kuja kuvugana n'abaja ke bamutabazi akakibazo arakimwe bafitaniye bagende bitaze igano by'umuhuza yarusha cyangwa n'ahandi ariko inyishu iboneke mwa kino gihe kuko abarundi tugeze hari kwera
murakoze
nzira murabona yikiragenda kwera ibibazo nyine byatewe n'icyo kiringo cya gatatu
murakoze Maxime reka duhe ijambo umuhuza Edward Uwimana atangwe ku bibazo byabajijwe na Edward bivuga cyane cyane kw'impunzi zohunguka izindi mahama n'ayandi makampi eka n'ikibazo cerekeye ingorane ziri hagati y'u Rwanda aho yavuze ko abasirikare b'u Rwanda bica abarundi eka n'ikindi kibazo cerekeye ibyo atangaje avuga ko eka ibiganiro byo tahukanwa mu Burundi mundugiye ku ijambo akanya gato mu majambo avunaguye kuri izo bibazo byose mushya na Edward
Ndoyimana ndondogora ndashimiye amazina yanjye mu rumonge nibaza yuko
Hello muratwumva mushya na Edward ndumva duga kwijambo turakumva
ndabumva nako ndavuga nti sindondogora kuri iki kijyanye nuko abarundi bene bacu bunguka n'ubu ndagisubiramwo kuko sindakideha ndabona yuko zikuri ari ngombwa yuko bitaha kandi noneho kira noneho hari babake abamaze gutaha atari bake kandi babaye mu maro y'umutekano rero nibaza yuko nabo bandi basigaye abatwumva guhita bagitahuka ariko nibaza yuko by'ukuri bifashije umuntu hatsere n'ibihugu byabakiri hamwe n'usanga n'ibyo hagati mu gihugu ntidukekeranye yuko nabo bageze bagatahuka ikibazo kigira kandi n'ikijyanye n'imigendere y'ibihugu n'u Rwanda nagira mbire madina yanjye Edward yuko by'ukuri imigendere y'ibihugu uno munsi yashobora kuba myiza ejo ikaba mibi birakunda gushaka mu bihugu bihana imbere n'ibihana imbere n'ibisanzwe cyane ariko nagira mbire yuko ikintu cyose cy'indanga cyane ihera cyane cyane mu migendere y'ibihugu icyo bituma hari ubushikiranganji ku isi nzima mu mareta yose hariho ubushikiranganji bugezweho imigenderanire y'ibihugu n'ibindi aho ntidukekeranya yuko ubushikiranganji buriko burakora ibishoboka byose hamwe na leta kugira ngo imigenderanire ishobore kuba myiza kira noneho n'u Burundi hari bwashikirije n'abantu mashyirahamwe dusangiye n'u Rwanda kugira ngo badufashe gutora inyishu aho rero turizeye yuko by'ukuri inyishu zose bikaboneka ibi ni bisaba kwihangana kugira ngo twihe umwanya kuko nabivuze ko inzozi z'intangangira n'iherezo ibijyanye n'ibiganiro yuko bitahuka n'ubundi abisubiramwo yuko by'ukuri ibiganiro bibera hanze fatiye ubwa mbere na mbere ku mwanya bimaze imyaka ibiri yarangiye ata kintu kiboneka bova ngo bamaze gushikako ikigira kabiri nuko ushobora gufatira ko nuko abitabaye ibyo biganiro bagenda Arusha ugiye kuraba
numva telefone iriko
Allo
umuduge kwijambo numva telefone yari yacitse ariko turakumva
ndabumva nako ndavuga nti ibizi gusaba yuko ibiganiro byotahuka mu gihugu mfatira ku bintu kabiri cyangwa bitatu ica mbere nuko imyaka irangiye gushika no mutaka kintu kigaragara barashikako ikigira kabiri nuko ibice bimwe mu cyana bikaza kwijyana byabaga mu biganiro by'Arusha byose byagenda mu bintu Burundi byumvikana yuko ibyo byagenda kuvuganira hari ashobora kuvuganira no ngaha mu Burundi ica gatatu novuga nuko aho baherukayo hariho ibibazo umuhuza mukata bashyikirije bikuriye mu mice hafi nk'itanu ibibazo bijyanye n'umutekano ibibazo bijyanye n'ibyashingiro ibibazo bijyanye n'amatora ibibazo bijyanye n'ubukene twese twumvire twavuze n'ibyo bibazo burya ukabidushyikirije ni ngombwa ko twenda kuza ngaha asa kugira ngo dushobore kubitorera inyishu bigaragara yuko by'ukuri ibibazo twashyikirijwe hariya no ngaha muntu ushaka kubitorera inyishu hariho nibaza rero yuko abariko baratwumviriza bumve yuko atari gushaka gusubirira umuhuza mukata ariko ari kugira ngo twerekane yuko by'ukuri atakizere kinini hariya abarundi borindirayo nimba hariho ibyo bashobora guterera bazabiterere ngaha mu gihugu cy'u Burundi badusange ngaha baduterere ibyumviro kiba none nibaza yuko ari nacyo gituma no mu Burundi no mu gihugu bashyiraho abahuza b'ibihugu kugira ngo hagiye hari n'ingorane bashobore kuza barafasha mu tubazo dufite nka turiya ari nacyo gituma ndetse nk'umuhuza mu Burundi afite amabanga adasanzwe dushobora guhuza abanyepolitike n'abandi kugira ngo bashobore gufata
yego mwogira ko mu kishwa n'ikibazo cya Maxime avuga ko mukireye umukuru eka umushikiranganje jeje ntari hagati hari ibirego bivuga ko ari mwibwe mushobora kuba mwajyanishije imigambwe akaba asaba kandi ko mwoshobora kwegera leta kugira ngo muyihanure kugira ngo eka ishyire hamwe abarundi bose baje mu biganiro maze bapfundike amasezerano y'amahoro mu ndwi kw'ijambo kandi gatoye cyane umunota umwe kuri ibyo bibazo bibi
n'abaye kuri cyo gusambura imigambi sinda kigaruka kumaze gisigura kenshi kuko imigambi yo hari amatora cyangwa ibindi amatora yamisambuka kuva urundi bwikukira sinibaza yuko ari Imana Edouard ibara bari ntambamye imigambi nari sigiye kenshi muri za Corona muri za Fodebu imihari yari mu ishyamba kiri mu ishyamba yashyirwa n'ingwani igasambuka icyo gihe hose ntambi Imana Edouard yari arimo nibaza yuko yohumura ntabwo turi ibikibazo ahubwo kenshi turi ibisho ku bibazo mwe n'ibyo kabiri nacu ni uko kijyanye n'ukwegera leta kugira ngo bishobore gushyira abarundi bose hamwe nicyo dukora ndetse n'ibi bikorwa turi turakora mu Kayanza n'ahandi n'inama mpuzamakungu twatunganye tuba turafasha amaleta kugira ngo by'ukuri ashobore kugira uruhare rukomeye mu gushyira abenegihugu hamwe cyanone rero mu Burundi ho bwibashingiro bwiza ritugenga twebwe biduha ubwo burenganzira iyo tubikoze rero no kuvuga yuko tuba turiko turashyigikira leta tuyifasha kugira ngo abarundi bashobore kuja hamwe n'ahandi bijyanye gushyira hamwe abashatse gutembagaza ubutegetsi hamwe n'abandi mu biganiro najya nabwiye yuko icyo kibazo twari karacibaza ko intandaro ari twaje mu manda ntabwo nibaza yuko uko abibyibaza ntako ntabwo ariko bimeze kuko abashatse gutembagaza ubutegetsi ntabwo manda gatatu yari byatanguwe ni ukuvuga rero yuko ubutegetsi babutembagaza itariki 13 z'ukwezi kwa gatanu n'abashatse kubutegetsi cyo n'ikintu cy'ikimungo n'icyo ari mu kwitegura ngo yarari mu cyari kimungo cyane mu mategeko karagera kurangira
ngo bagire bitwazo yego me president ntibantunganya Edouard umuntu wa radio ijwi rya Amerika yabaje ikibazo ati mbega ku gicanye cy'umukuru w'igihugu mwingiza kurongora Burundi ikamukaba mwarakurikiranye kahise ku Burundi ikintu cama gituma abarundi badashobora kuja mu mahoro arama n'ikihe kintu gituma abarundi bama muri zo ngorane zitavana ko n'iki
no kutubahiriza ibyo abantu basezeranye igihugu nta kindi sinoja kudondagura kuva mu 35 gushika uyu munsi jaba babirebire mugabo hari ikibazo hari akantu ko mu kibazo yabajije mu nagakomeye cyane turazi Uburundi aho bugeze uyu munsi ubu abanyagihugu bo mu Burundi abenegihugu bo mu Burundi dushika ku miliyoni 12 muri izo miliyoni 12 abafise imyaka iri munsi ya 35 ugiye kureba ibiharuro bitanga ubu bararenga 75%. Abo rero ugiye kuraba n'abantu ataruhara bagize na rutoyi muri izi ngorane zagiye ziba mu gihugu sinovuga 35 sinzovuga 22 sinovuga 8 novuga cyane cyane mbere kira na gatatu nukuvuga yuko ari igihugu tutegerezwa gukingira kugira ndibongere kuja muri zo ngorane nuko twegwe twagiye tuzikuriramo yavuze ati ndababwire kahize je nabikuriyemo sinipfuza yuko rero abariko bararuka uyu munsi bogenda bafise ubuzima bw'igihugu burangwa n'ibyo je nagenda abona ubu dukeneye uko uburundi kugaye mu myaka iheze nico gitu ko bakura batuti benone ko habaye amasezerano y'Arusha hakaba amasezerano y'uguhagarika intambara hagati y'umunsi anza aho hari umwaka w'2003 basezerano guhagarika intambara hagati y'umuhari paripe utuye FNL ico gihe na leta yari yabwiye matora mu 2005 tukabona yuko nyuma hajya kurikira igihe ubona yuko Uburundi
ndumva murongo wa telefone ugumucika mubandanye mu sozeze mu kanya gato
kugira gute kugira ngo bidusubire inyuma aho niho bona ikibazo mbere n'urwaruka go byumva rugategera neza ntirugende mu bizotumeje urugira ingorane ngizo twebwe twagiye tugira ahubwo bazogire bati akahise ni kahise ubutumbe gusa Uburundi bwiza bacakubiri Uburundi Uburundi buzira inzara Uburundi buzira inzigo Uburundi buzira umutima gushaka kwihora ngo nuko ndagize ingorane n'izindi n'izi Uburundi bwubaka ku buryo Uburundi wese yuba yuko ari mu gihugu ciwe yishyira kizana
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe na Jerome muri Veneza Jerome muratwumva
ndabumva neza cyane
muri hega Jerome
ndi Nairobi
Nairobi murafite ikibazo murafite icyumviro
jewe na makenga mfite
yashikirize
no kuvuga bavuga yuko ngo biganira bigende kubera mu Burundi allo
duga kwijamba turakumva
bavuga yuko biganira bigende kubera mu Burundi kiza makenga yuko abo bagirizwa ko bakunze gutemba gatubutegetse basaba gufatirwa mu Burundi nyene akaba
murakoze Jerome amakinga turashikiriza turasaba abashinga nari turi kumwe bagira ico bayavuze ko reka duhe ijambo
ikindi nuko
nafite ikindi
yego
duga ku ijambo
ikindi nabonye nuko kugira ngo amatora ya 2020 yagende neza nuko umugambwe wari we wese wemerewe n'amategeko ubwiye gushyikiriza ibyemezo byawo ku banyagihugu ngo wuhe ubwigenge bugasikiriza apana kugira ngo kutubona bagiye kuyamamaza nk'ahantu ugasanga bababuragize bagizene akarorero nuko mfite gahaye i Nairobi mfite ariko bitegurira amatora y'umukuru w'igihugu ku itariki 8 z'ukwezi k'umunani halo
turakumva duga ku ijambo bandanya sozera
sanga umenga hari kintu bakiturushije kuko bobo aho bagenda kwiyamamaza hose nta muntu n'umwe atoba kubabuza nta muntu n'umwe atoba kubabuza bose bafite ngo kutugura ibyumviro byabo ama bakagenda n'umutekano ntangere kabisa mu matora bari gutegera nk'uko uyo halo
murakoze Jerome reka duhe ijambo Bruce mwiriwe neza
mwiriwe ndabumva cyane
muri hega Bruce
ha
muri hehe
mu Bujumbura
murafite ikibazo murafite icyumviro
nasaha guterera cyane cyane nagira mu ndamuteza umuhuza hamwe n'uwo yahoze ari perezida
barakumva duga ku ijambo
iyo nasaha cyane cyane kubashimira ku ntambwe bageze ko kubera urabye ibiganiro bujya mu cyamake n'ibyo bera muhira nyine kabera ngaha mu Burundi kuko niho n'ibyiyumviro byinshi biri ko biratorerwa bibereye hanze igihugu cyacu ndumva menga nta gatsiro cyane rwose byaba bifite kuko no ngaha mu Burundi turafite ijambo rikomeye cyane dushobora natwe kuba twoterera ama nkaba nshimira n'uwo yahoze ari perezida ku buryo ariko araterera nawe ne ndumva afite ibyumviro birashe cyane ndumva yuko ariko araterezwa intambwe imbere byerekeye n'ibiganiro ndamushimira cyane masoko
murakoze Bruce reka dutangure duhe ijambo muhuza ndabimana agira icyo avuze kubyerekeye ibiganiro avuga ko byo kwimurirwa mu Burundi Jerome abazaniba haba abagirizwa kugira uruhare muri kudeta batoca bafatirwaho hanyuma akaba kandi yavuze n'ikindi kibazo cyo kwiyamamaza matora y'2022 abanyapolitike bo mu migambo itandukanye bazo bafise ubwigenge ka bazo kwishyira bizane atamuntu atera ubwoba mu kanya gato
murakoze cyane simire Blaise ku byumvira ibyo gukikiriza iby'uko ibiganiro byatanguka mu Burundi bikabera ngaha murabona yuko twabizaho kandi turamukenguye utumye ibi tubivuga twishinze n'ibibera mu bindi bihugu kuko nta gihugu na kimwe kitagira utubazo haba muri politika mu butunzi twarakurikiranye ibyo byabereye muri za Gabon harabaye ibibazo mu y'amatora ariko abo muri Gabon ntibaciye baja hakurya y'igihugu kujya ku gutora y'inshu ibibazo byabo hari impande yacu muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo hari ibibazo bya politiki ubwo twavuze nk'imerera abakozi b'imana bagiye hamwe barafasha byafashe ku gutora ibyo byumvikane rero yuko ibihugu byose birakwiriye kumva yuko habaye ikibazo mu gihugu ubitore inshu wa mbere ari uwo mu gihugu nyine abarundi n'abandi bose bagiye hamwe abanyaga yuko iki kintu cy'ukuri twe turagiye hagaze ko cyane kuko nabo n'abantu twaje kudufasha gutora inshu z'ibibazo byacu wasi ibibazo byinshi n'abantu usanga n'abagoye kudusumba turakurikirana ibibera muri za Uganda bo mu batavuga rimwe na leta ariko babyesigiye bamwe bafashwe bagize gute ni ukuvuga yuko ibiduka by'ubusungane bwacu ahanini ni uko inzego z'igihugu zonyine zogerageza kuza ziratora imishu y'ibibazo by'umucaza abavuga yuko ari nimero ngombwa zo kuguma tumura yuko by'ukuri ibibazo twaciye mu bya politike imishu yabyo iri ngaha nyine n'ababiteye ni twebwe nyine nibaza yuko nabo itora inyishu bwa mbere boba twebwe nyine abo ntitwicaye nuko filosofi y'abanyabizuge twicaye hamwe ndazi yuko atanteka ariko twabitorera inyishu iki kibazo nacyo cya Jerome cy'amakenga afite ku bijyanye n'aba bagize umutembera za ubutegetsi ati mbere usubira ngo bace bafatira mu Burundi hari ubwo naza yuko aba bagize ushaka gutembera za ubutegetsi ari n'imitahe barondera niyo bari by'ukuri mu bisanzwe amasezerano mpuzamakungu n'ibihugu barimwe bakwiye kuba bamaze kubafata ahantu bavuga yuko ibiganiro turi turavuga nk'uko na Perezida Ntibantunganya yabivuze ntibyega abashaka gutembera ku butegetsi kuko n'ingingo ya nasiyonzi iravuga neza abantu birirwa n'ibiganiro abaribo ahantu bavuga yuko uwashatse gutembera ku butegetsi ikibanza cyo ni bavuga ko aho ushateza kuba mu butungane ahantu bavuga yuko ndetse ndarasaba yuko naho bari bahita bagashyirwa ku nyuma bagafatwa nk'uko amasezerano mpuzamakungu abivuga ikisigaye nacyo ni kijyanye no kureka imigambi igakora ikitunganya ibyo dusaba turasaba leta ababigenzi yuko by'ukuri umugambwe umaze gushinga akemerwa n'amategeko uba uharanira politiki uba uharanira ubutegetsi n'icyo matora rero iyo hageze no kubareka bakiyamamaza bakamamaza imigambi yabo mu burungane mu burenganzira bw'imigambi yose ikibonereza yuko aho hazogera ko kwiyamamaza bigera tuzafasha twese
kubwira mu by'ukuri imigambo yose afite. Perezida Sylvestre Ntibantunganya mugira icyo muvuze kubyashikirijwe na Jerome avuga ko mu gihe ibiganiro nk'uko biko birasabwa na Leta y'u Burundi byo kwimurirwa mu Burundi bagirizwa kudeta ku buca bahafatirwa ikaba yavuze kandi ikibazo cy'amakenga afise ku byerekeye amatora mu 2022 ahavuga ko abaza cyane cyane ikibazo cy'ubwigenge bwo kwiyamamaza na Bruce rero we bakaba yasabye ku biganiro byo kwimurirwa mu Burundi mu kanya gato byashikirijwe n'abo bashinga nabi babiri Jerome na Bruce.
Erega icyo kubona mu ishaka ry'abarundi bose abavuga bati ibigado bibe hanze cyangwa birenga mu gihugu hagati bose bashaka ikintu kimwe bashaka amahoro bashaka ukwishyira n'ukwizana kw'abantu n'amashyirahamwe bashaka ukwishyira n'ukwizana kw'imigambwe kuko tugira tuti turondera amatora azoba ari meza mu gihugu mu mwaka w'2022 hariho ingingo dutegerezwa gufata mu byerekeye ukungana hagati y'imigambwe ku kugendere kuriwe kuza gushikiriza ibyumvizo byabo mu banyagihugu zihabe umwana n'ikinono nk'uko dada yabivuga mu gihe cy'imyaka 1990 icya kabiri habu kwishyira n'ukwizana mu by'ukumenyesha amakuru icya gatatu habigine hacungegwa ingede uburyo bwa leta bukoreshwa nibukoreshwe n'umugambo y'uca buriya bice bituma abantu bagenda batangana haraza n'ibindi bibazo byinshi n'ushobora kudondagura erega buriya n'ibyo biganiro bibaye n'ibyo nyene abantu bazoheza bakicarira bakavugana bati mbega kugira mu migambwe yose yumve kwingana ibone yuko igiye ku rubuga atanumwe usanga acungirwe gusunda abandi zogenda gute babishire ngaho barabe bati mbega kumenyesha makuru gushikira iradio y'igihugu abandi bose bakumva ko bashobora kuyikira zogenda gute akandi ndi ndakubwira byose erega ndiko ndabisoma mwibwirizwa nshingiro ndarifite imbere yanje nico gituma twiyemeje tuti iri bwirizwa nshingiro ry'uburundi tugendera ku yubuzi tuyifate nk'inkingi izodufasha guhangana n'ibyo byose uzona ko hari byinshi dutoreye ishusho kiruta kugira ngo ryumvuku turyumve uko ryanditse turyubahe uko ryanditse turyubahirize uko ryanditse uzoda yuko ngaho duteye imbere kuganira rero kuganira naho nyene nakubwiye hari mu bwa mbere ugushaka kw'indongozi nakubwiye nitwitanguriye ko jewe na president Melchior Ndadaye mu mwaka w'1979 na 1979 twari impunzi mu mwaka w'1989 na 1983 twararabye tuti aha turi impunzi twicaye ni turiko turafata kugira ngo bidutere imbere dufata ingingo yo gutaha ngaha mu gihugu byari bigoye mugabo byarafashije ubu rero gusa ico mvuga ngira ndi abantu turabe umwe wese erega ntawo tuzoshirana hari n'abagerageje biyumvira ngo inyishu ngo nukitiza abantu kutiza abariya mugabo ugasanga aho kuba inyishu barandiriye ibaye ingorane kuri bo bitugomereye tuzitiwe na kahise turabe imbere cyende baza yuko n'ukuri nitwamara kugira mbere je nogira nti ngo butwohuririye arusha mu minsi iri imbere tukica tubwira tuti mwebwe muri hanze twicare turabe duhaje abahuzi badufashe turabe ingene twese twogenda i Burundi amahoro n'umutekano yubahirwe kumwe wese hanyuma ibibazo byo tubironkera inyishu hanyuma dusaba amakuru ngo turi byazo dufasha cyenda two twotera imbere mugabo twubahuke twubahuke mbe ni kuki abarundi bamusanga aho mu bintu by'ibibi mbaye nk'upadiri aho dusiguriye mu misa ati ugasanga abantu bariba abantu baragira iki mugabo ugasanga mu misa ubwa mbere baje bose barakubita ingoro hasi mugabo ugasanga inyuma babaye inshishi duhinduke kino gihugu kirakeneye uburongozi bw'abantu mu nzego z'igihugu mu migambwe mu mashyirahamwe adahari za politiki uko bimenyesha amakuru hehe indongozi zirongorotse kugira ngo navuze cyo kurongora abandi nabo bizigira bagira bati ubu rero bagiye kudutambutsa koko
akora kamo gahamba cyane rwose akamo gasara guhinduka ikaguhindura imitima kugira ngo abarundi baze baronka amahoro arama imbere yuko dusozera kiganiro turafise undi munywa nyi radio ijwi rya Amerika Fidele mu kanya gatoye cyane rwose mwiriwe neza Fidele
ndabaramukuzye
muri hehe
mo ndi kujumbura mu Burundi
murafite ikibazo cy'umviro mudiwe kwijambo mu kanya gato
bo mekamere kusiyumvira bwa mero mbanje ukengura kuko ni biganire giye gutangura konye gutangura hanyuma asaba bo vega kweri ibazo by'u Burundi cyane n'abanyagiye guturarushe anye politike ni bagera yo baze baganire bahuza ta kudadaza kubujyo nyene bose bomba ko ari bene mugabo umwe gakwese nta kwizoshirana hamwe kindi nacho hapo na kuno bo bireba bakabitahukana mu Burundi kana kwitira bikene n'isiri tu abantu bamwe tubaje gushikari yabibera muri Tanzania twese turakeneye nake kubijyamo bari ukuntu bo bitahukana uko ndi byiwacu
murakoze Fidele reka ijambo uhuza Edouard Ndwimana ku kamo gatewe na ugamene na mbere na perezida ntibantunganya avuga ati guhinduka ikaguhindura imitima ikamuce muduga no ku kuvyumvira bishikirijwe na Fidele avuga cyane cyane ko abarundi barusheka abarundi bazo kwitaba ibiganiro bakwiye kumvikana kugira ngo bahe amahoro abarundi eka nakamo gasaba gutahukana ibiganiro mu Burundi bakwijamo musiga na Edouard Ndwimana
kamo kusaba abarundi uko bihinduka nibaza yuko vyukuri ari akamo keza cyane kandi n'indongozi z'igihugu wele kunyacyari mukuru w'igihugu n'inyigisho zo guhinduka no guhindura abarundi bamaze uko birashikirizwa na cyane cyane n'inyigisho zo gukunda igihugu bahinduke bakunda igihugu bashyize imbere cyane cyane neza y'igihugu kibumba neza ayo mu umwe ibiro n'ibintu byumvikana cyane Rwanda bimukenyukiye cyane kandi nagatabihuriza ko ikindi nacyo ni kijyanye na Fideli kakamu gutahukana ibiganiro ko ari by'Abarundi by'ukuri nibaza yuko twabivuze bihagije turamushyigikiye kandi twebwe turasubiye kumusaba yuko by'ukuri nimba hariho ibindi bidosa kubera Arusha ko byo biza bikaba ibya nyuma hanyuma umuhuza mukapa azaze afata icyegeranyo z'abanze gushika ko babishyire hamwe nibyo tumaze gushika ko tubishyire hamwe n'icyegeranyo cyashyizwe na wa mugwi wari washyizeho CBI hanyuma tubirigo dukuyemo byotuma amatora mu 2020 agenda neza ariko kandi no kumenya ko ikibazo mu Burundi ntabwo ari amatora gusa amatora ni kimwe ariko hariho ibindi bibazo dukwiye kwitabira tugatora inyishu yavuze ko ni bantu imbanya ibijyanye n'igurana ry'abantu bidafatiye ku mutungo igihugu gifise aho usanga uzaruka duhise hari byinshi cyane hari ibibazo by'ihindagurika ry'ibihe hari ibibazo byo kwicarira hamwe byatumatoranywa n'umutekano n'ibindi bibazo aba nibaza yuko by'ukuri ibibazo bwana byakiye gutanga kugira ngo turonke n'akazi ko kwicarira ibyo bibazo bindi kuko ubu umenya wundi ariko arasamaza n'ibera Arusha kandi nkuko nabivuze bigaragara yuko ata kintu kindi kidoga gukoresha ibibazo yuko ari andi masezerano agiye gusinyirwa hariya hariya no kurabira hamwe gusa utubazo twa twatumye bari muri ibyo bihe bikiri by'amatora kugira ngo bitorere inyishu
mu masegonda 30 tukiri kuri mwebwe nyene mushana Edouard Nduwimana akamwotera abanyapolitiki bose bazohurira Arusha mu minsi iri imbere mu kanya gato amasegonda 30
akamuntu bateraho bwa mbere ni kubasaba kuyitaba ibyo biganiro bikine ko n'umuhuza mukapa nawe nda namusaba yuko ahubwo mu gutuma ko abanyepolitiki batuma ko imigambo yose niyo n'amategeko yaje gahunda igashyirwa ibyiyumviro ntave atora abashanki bariya baheze bazibaho rero bashikirize ibyiyumviro byabo hanyuma babikore mu ntumbero yo kwipfundika yuko byo biba ari bya nyuma bibereye hariya Arusha gukomeza bagataha kugira ngo babibanganirize ngaha tubasabe rero kandi gushyira imbere inyungu rusange gusumba inyungu zabo bagavanye n'ibyakahise abaza yuko ari ibiganiro dufite buri bibanza babone yuko by'ukuri nk'uko n'abatari bati babishikirije mu Kayanza inzira y'amatora ni inzira yonyine ishobora gutuma urongoye umugambwe w'umunyepolitiki ashika ku butegetsi.
Perezida Silvestre Ntibantunganya akamo katewe na Fidele gasaba cyane cyane kakavuga ko Abarundi barushe kagasaba kandi n'ibiganiro byo kumurigwa mu Burundi mu kanya gato nduwe ku ijambo.
Iyo umuntu avuze ko Abarundi barushe no kwisigura n'ingoga barushe kuko ukabireho agira bati mbega izi nture hagati y'abanyapolitike zizohera ryari iteza guhera rero ica kabiri barushe kubera kuko mu kwisunganya kwa misi yose babona ko ari bibagoye ugiye mu gihugu hagati maze imisi ngendayo abantu barakubwira bati turashonje turagira ingorane mu rukoronge tudufungura uze ngahe Bujumbura ubaza abantu ingorane zabo barakubwira bati ubuzima busigaye bugoye cyane ngaha nabwo bakakubwira bati turabura n'umuriro elektrisite gukoresha badakubwira byinshi hari abana bakubwira ati mu mashuri turafite ingorane izi n'izi n'izi ibyo bibazo nibyo rero koko imigambwe yotegereje kwicarira ikarondera ingene izotanga inyishu ibona zizoza zigatuma Abarundi mu matora azokwirikira bagira bati tubatoye kubera zo tuzanira inyishu ku kibazo iki ntidutore kubera icyo tubona mu muntu uko yaremwe umuhutu umututsi umutwa me dutore tugira tuti azotumarira iki icyo umuntu azomarira umuntu azomarira abanyagihugu
mu masegonda 30
komera cyane hanyuma iyarusha abantu tuzogende hanyuma bishobotse dushyiremo ingufu twumvikane twese twumvikane tugire tuti ni intumbero tugiye gufata aho tuzaduteye intambwe ikomeye cyane
ako kamo muteye abazohurira mu biganiro Arusha niko tugiye gusozera ko ikiganiro cyacu mu isanga cy'umunsi ndashimye cyane rwose eka uruhara mwagize impanuro zatanzwe ibyiyumviro byashikirijwe n'abanywanyi bi radio Ijwi ry'America ndagushimiye rero Perezida Silvestre Ntibantunganya nkabanda gushimiye nawe muhuza Edouard Nduwimana turashimiye abatunganije ikiganiro cyose Innocent eka twatu dushimiye na ingenieur adufashije kwegeranya ikiganiro mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese aho muri.